Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nabaramukije ndonga ndabahikaze mu kiganiro ya gaco kuri uyu munsi. Ibyo mwumva ni rya Alexandre Bizimana ndongeye kubahikaze. Duhere mu Rusenda aho umukuru wa karere ka Baraya Ruguru yakoresheje inama inyuma yaho abagabo babiri bahagaritswe bagirizwa yuko ari abamayimayi. Mugenzi wacu Isa Jonathan yaraduteguriye byinshi ku bw'iyi nkuru, ni mwijuja mugenzi wacu Pascal Ndayishimiye.
Mu nama yakoresheje n'umukuru wa karere ka Barara y'Amajyaruguru mu Rusenda umushinga ntahe Sibatwa Juma yararikiye abanyagihugu bose bo mu bigwati bigize akarere kiwe kutishora mu bya politike, kuko ku bw'iwe akarere kiwe agafata nk'ubuhungiro ku bandi bava mu bundi burere. Ibyo yabishikirije nyuma yaho abagabo babiri bagirijwe ko ari abamayimayi, muri abo umwe afise imyaka 70 uwundi nawe imyaka 36. Ibyo bakabyagirizwa n'abajejwe igendereza ane hamwe n'ugwaruka rwaho nyene mu kibano. Mwamenya ko iyo nama ariyo yabaye ya mbere muri uyu mwaka w'2018 ikaba yari yitabwe n'abantu barenga 180.
Tugira aho nyene mu Rusenda ishirahamwe mpuzamakungu Save the Children ryakoresheje inama yo gusezera gukorera mu nkambi mu gihe ryasubiriwe n'irindi rizwi ku izina rya Action Aid. Ivete Munezero yariteguriye byinshi ku bw'iyi nkuru.
Ayo mashuri uko ari atanu mato mato n'atandatu yisumbuye yari yaserukiwe muri iyo nama naya: ishire ritoya rya Kahunga, ishire ritoya rya Rurinda, ishire ritoya rya Katunguru, irya Zawadi hamwe na Isungu. Ayisumbuye nayo ni Rusenda, Rurinda, Reflection, Lokorola, Rutanga hamwe na Sibatwa. Mwamenya ko ishure ryose ryari ryaserukiwe muri iyo nama kiretse Rokorora. Inama yatangujwe no kwidondora kw'abari ngaho, hanyuma uwarahagarariye ishyirahamwe Save the Children uwo bita mu kinofunofu Field Office Justin yafashe ijambo amenyesha ko intumbero y'iyo nama kwari ukugira ngo yerekane irindi shyirahamwe rishasha rije kubasimbura mu gisata cy'indero ariryo Action Aid. Yongera abamenyesha ko ibibazo byose bazogira ariryo bazokwitura, kandi ko ije gushikiriza icyese imbere yabo ibikorwa byose yahora ikora. Ntibibaze ko rero igiye nk'igisuma mugabo badoshishikara bakorana no mu binzi. Umuyobozi w'ishyirahamwe Action Aid nawe mu ijambo ryiwe yaratanze ijambo ry'ihumure iryo abari ngaho bari biteguranye igishika mu kumenyesha ko aho Save the Children yarigejeje ariho ije kubandaniriza no gukosora utumenge tumwe tumwe twagiye turibonekeza. Abaserukira amashuri nabo barafashe ijambo mu kubaza ibibazo bitandukanye bafise. Umuyobozi wa Action Aid yarashoboye gutanga inyishu mu kumenyesha ko ibibazo byose bafise bavyandika bakabishikiriza ababijejwe ku biro by'iryo shyirahamwe kugira ngo bitoregwe inyishu.
Rusimbiri Baraka aho umunyonzi w'ipikipiki hari haheze indwi yose yarabuze yatowe ikiziga aho bamuhambye. Ni inkuru ya mugenzi wacu akorera aho nyine Baraka Amani Daudi mwijwi rya Kavunja Paul Aimable.
Abantu baba hafi y'iryo shure rito rya Rurimba bagumye bumva akamoto kabi bashatse kumenya ibyo ari byo baciye babona ikibanza cimvye. Ubuzi bwinshi bwa leta bwaramenyeshejwe iyo nkuru baca bategeka abanyagihugu kwimba kugira bamenye ikiri muri ico kinogo. Baratangaye basanzemo ikiziga cy'umunyonzi w'ipikipiki yarondewe hari haheze indwi irenga yitwa Manga Leonard. Abajejwe umutekano basabye umuryango w'umuhisi ko bomushingurana iteka. Iyo nkuru iremezwa n'umuyobozi w'ishure rito rya Rurimba. Umunyagihugu waho hantu yatubwiye ko Manga Leonard yari umugabo yari yubatse yarafise ibiguma ku mutwe, asize umupfakazi n'abana batanu. Mwomenya yuko ipikipiki yiwe yatwawe kuva aho bamuburiye, iyo pikipiki niyo yoba yatumye bamwica.
Turangirize kuri iyi nkuru twahawe na mugenzi wacu Andre Foko akorera aho nyene Baraka. Umwana w'imyaka 2.5 yaritabye Imana bivuye ku isanganya ry'umuyagankuba. Ivyo byabaye kuri uyu wa mbere ikatanga ku birometero 12 mu bumanuko bwa Baraka muri teritwari ya Fizi. Iyo mpanuka ikaba yabaye aho uwo mwana yariko akina na bagenzi we. Uko niko turangije ikiganiro cyo kuri uyu munsi. Igikorwa cya Serge Bisimwa kubahagarikizi bwa Jack Kahora kuri mikoro mwari kumwe na jewe Alexandre Bizimana naho ubutaha.